Twashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda dusamiranira na ku FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi ku FM 88 n'ibice 9 y'ijwi riyobora miriwe inshuti bakunzi ni kaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana nini nahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize Burundi bwemeza ko abandura virusi ya corona babandanya kwiyongera mu bisagara bitandukanye birimo umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura
ya nta muntu numwe mu muryango wiwe atarumva ko yafashwe n'ikiza COVID-19 atariho ni imana mugabo ariho naho reka twipange ikiza COVID-19 kiriho kandi kiriko kiraduga ku rugero rudasanzwe
uyu ni Jimmy Hatungimana atwara umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi ikiza cha kurera chongeye kwaduka muri Nigeria abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Guinea batanguje ibiganiro byo gushinga leta yifata kibanza Président Russie Vladimir Poutine yikumiriye nyuma yuko umwe mu bantu bakorana vya hagufi yanduye virus ya corona aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mube hafi ya maradio yanyu Reka makuru yacu tuyahere muri Djibouti aho umushikiranganje ajeje imigenderanire y'ico gihugu n'amakungu yateye ivyatsi ico yitse amakuru y'ibihuha abandanya gukwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko umukuru w'igihugu yoba arembeye muri bimwe mu bitaro by'Ufaransa inkuru tubaza mugenzi wacu Edirwema
Kuri rubuga rwa Twitter Ministri Mahamud Ali Yusuf yavuze ko gukwirakwiza icyo yise uburozi bigamije guhungabanya igihugu yanditse ko umukuru w'igihugu yafashe iminsi mike y'akaruhuko nyuma y'umunaniro utewe n'akazi kenshi amazemo iminsi Perezida Ismail Omar Gele w'imyaka 73 mu kwezi kwa kane yatorewe indi manda ya gatanu yo kuyobora igihugu ategetse Djibouti kuva mu mwaka w'1999 nyuma gato y'amakuru yakwirakwijwe ku mbuga avuga ko umukuru w'igihugu ashobora kuba yagiye kwivuza mu Faransa ministre w'ububanyi n'amahanga yahisanye umwoza ayo makuru ku rubuga rwa Twitter avuga ko agamije kuroga abaturage yemeye ko umukuru w'igihugu ari mu rugendo hanze avuga ko uru rugendo rwari rumaze igihe rwarateguwe yongeyeho ko mu minsi mike azaba yagarutse mu gihugu igihugu cya Djibouti giherereye ku nyanja ya Arabia kirimo ibirindiro bya gisirikare by'ibihugu bikomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubufaransa Ubuyapani ndetse n'Ubushinwa mu bihe bitandukanye ubutegetsi bwa Perezida Gele bwagiye bushinjwa kutorohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe no kuniga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo
Edirwema urakoze tuve muri Djibouti tuja muri Nigeria yongeye kuvugwamo ikiza cha korera nyuma y'imyaka myinshi gisa nk'icari caratujijwe Oriane Itangishaka nizaje kutubwira
Ingwara ya korera yagwiriye cyane mu bantu uno mwaka yahitanye abarenga bo yahitanye mu myaka iniheze ababikurikiranira hafi bavuga ko byatewe n'uko leta yashize ingufu mu kugwanya ikiza cha corona Muri iki gihe leta ya Nigeria iriko ihangana n'iyongerekana y'ibitigiri by'abagwayi b'ubwoko bwa corona bwiswe Delta ni mu gihe abantu bangana n'igice kimwe kwijana aribo bonyine bamaze kwicandagisha uwo mugera ibitigiri bizwi by'abanduye indwara ya korera muri Nigeria gushika ku itariki zitanu z'uku kwezi kw'icenda n'abantu 169,025 ibiro vya leta ya Nigeria bijejwe indwara z'ivyanduka bivuga ko ari bitigiri vyaharuwe mu ntara 36 zigize igihugu ca Nigeria harimwo n'umugwa mukuru wa Abuja ivyo biro bivuga kandi ko abana bari hagati y'imyaka 5 na 14 aribo bageramiwe cyane n'iyo ndwara bakaba bahitanwa nayo ku bice bitatu ku ijana birenze iby'abantu bagwara umugera wa COVID-19 muri icyo gihugu. Icyo kiza kiriko gihitana abantu ku rugero rw'igice kimwe ku ijana.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yagezeho hirya nino ku isi tubabandanirize muri Guinea. Abasirikare batembagaje ubutegetsi batanguje ibiganiro n'abanyepolitike hamwe na societe civile ni kugira ngo barabire hamwe ingene hushirwaho ubutegetsi bw'ifata kibanza. Thomas Kamirindi cyifashe gute.
Ibi biganiro bizamara iminsi ine. Uyu munsi abasirikare babitangiye bahura n'abanyapolitiki. Amashyaka akomeye nayo abirimo arimo Rassemblement du Peuple de Guinée rya President Alpha Condé wahiritswe ku butegetsi na Union des Forces Démocratiques de Guinée rya Selou Dalain Diallo watsinzwe inshuro eshatu mu matora ya Perezida wa Repubulika na Alpha Condé. Guerejo kugera kwa gatanu CNRD no kuvuga Comité National de Rassemblement et du Développement iri ku butegetsi izahura n'abayobozi b'amadini, société civile, abadiplomate b'abanyamahanga, abayobozi ba société zicukura amabuye y'agaciro na za syndicat. Ibi biganiro bigamije gutegura uburyo bwo gushyiraho guverinoma y'ubumwe bw'igihugu izayobora inzibacyuho itegure n'amatora ataha. Ariko kugeza ubu CNRD ntiravuga igihe inzibacyuho izamara n'uruhare abasirikari bazayigiramo.
Thomas Kamirindi nari nabice ku masonga nkitangura. President w'Urusiya Vladimir Putin ari mu kato nyuma yuko umwe mu bantu bakorana vya hagufi yanduye COVID-19 Edil Gwema aragarutse.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Dmitry Peskov yasobanuye ko Putin ameze neza. Abajwe niba President Putin yari isuzumishije COVID-19 umuvugizi we yavuze ko nta gushidikanya byabayeho kandi ibizamini byagaragaje ko atayifite. Byari biteganyijwe ko Putin agenderera igihugu cya Tajikistan aho yagombaga kwitabira inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere muri iki cyumweru. Yahise ahamagara mugenzi we Emomali Rahmon wa Tajikistan amubwira ko atakitabiriye iyi nama. Byari biteganyijwe kandi ko Perezida Putin kuri uyu wa kabiri ahura n'abayobozi bakuru b'ishyaka rye mbere gato y'amatora y'abadepite ateganyijwe tariki ya 17 kugeza ku ya 19 uku kwezi. Umuvugizi wa Kremlin yavuze ko kuba umukuru w'igihugu yishyize mu kato bitamubuza gukomeza imirimo ye yo kuyobora igihugu. Ntibiramenyekana neza igihe Perezida Putin azamara mu kato. Mu kwezi kwa gatandatu yari yatangaje ko yikingije COVID-19 akoresheje urukingo rwa Sputnik V rwakozwe n'Uburusiya. Ibyo nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byakozwe mu ibanga rikomeye dore ko nta foto n'imwe iri hanze igaragaza Perezida Putin yikingiza. Uburusiya buri ku mwanya wa gatanu bihugu byibasiwe cyane na COVID-19 nk'uko bitangazwa na kaminuza ya John Hopkins yo mu mujyi wa Baltimore hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'Ubwongereza, Brazil, Ubuhinde na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku mwanya wa mbere n'abaturage benshi banduye iyo ndwara.
Reka ayagezo hirya nino ku isi tuyasozerere ku vya Afghanistan yemerewe n'amakungu amadolari arenga miliyari imwe y'imfashanyo n'amafaranga bavuga ko yihutigwa. Thomas Kamirindi abazuyatanga bayemerehe.
Mu nama mpuzamahanga yari yatumije ku rwego rw'abaminisitiri i Geneve mu Busuwisi, Loni yasabaga inkunga yihutirwa y'amadolari miliyoni 636 yo gufasha abaturage ba Afghanistan miliyoni 14 bugarijwe cyane n'inzara. Inama irangiye Loni tangaje ko ahubwo bemeye ayarenze inshuro ebyiri bazatanga amadolari arenga miliyoni imwe na miliyoni 200. Ubudage buza ku isonga bwiyemeje gutanga amadolari miliyoni 590 bukurikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika izatanga amadolari miliyoni 330. Ariko rero abenshi mu bari mu nama nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibyandika bagaragaje ko bataragirira icyizere ingoma y'abatalibani bamaze ukwezi bafashe ubutegetsi i Kabul. Bavuga ko gufasha Afghanistan bizaterwa n'uburyo abatalibani bazubahiriza uburenganzira bwa muntu muri rusange by'umwihariko ubw'abari n'abategarugori.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yose agezeho hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza aya n'ayandi. Nibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gihugu cy'u Burundi bwemeza ko ubwandu bwa virusi ya corona bwabaye ndanse umukuru w'igisagara cha Bujumbura umurwa mukuru w'ubutunzi agabisha ko uzosubira kuja mu bibanza bihurirwamo na benshi atambaye agafukamunwa azotangishwa ihadabu ligera ku bihumbi ijana inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana akoreje ijya Amerika ikigari mu Rwanda
mu nama n'abarongo y'intwaro n'abaserukira igipolisi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura Jimmy Hatungimana arongo ico gisagara yabamenyesheje ko binjiranywe n'ikiza cha COVID-19 kandi ko kibangamiye imiryango yabasavye kwikingira aho bari hose na cane cane mu makoraniro ahuriramwo n'abantu benshi mu kwambara agafukamunwa Jimmy Hatungimana yabamenyesheje ko ugifise agahigihigi yotembera mu bitaro vya Bujumbura akirabira ko ico kiza kibangamiye abanyagihugu yaciye abamenyesha ko bobandanya bahimiriza abo barongoye utazokurikiza impanuro yahawe akazohanishwa ihadabu y'ibihumbi ijana n'abo barongoye abandi badasigaye inyuma
ira nta muntu n'umwe mu muryango wiwe atarumva ko yafashwe n'ikiza COVID-19 atariho ni imana mugaba ariho naho reka twipange ikiza COVID-19 kiriho kandi kiriko kiraduga ku rugero rudasanzwe murabona kubona twakoraniye hano mbona abantu batatu bambaye agafukamunwa nako ni bane ariko mumenye amakoraniro nk'aya mwebwe mujeje intwaro yuko muzoza muragenzura mugenzura neza abantu bambaye agafukamunwa mu assembly manini manini nk'aya murabe ko abantu bakarabye kenshi murabe ko abantu batari ko barayambirana
Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka nawe nyene aremanga ko ico kiza kihari mu Burundi kandi ku bwinshi asaba abashinga amateka kwipimisha kenshi gashoboka kugira bamenye uko amagara yabo yifashe
abashinga amateka mwezika n'abakozi bose ikintu kijyanye na corona mubandanye mwipimisha nimurindire ko wumva hari ahantu babara mubandanye mwipimisha n'imiryango yanyu n'ababanyi banyu mwo babonye muri abyo kintu nimuyipimishe abo ushobora kushyikira abo nzabwira uti ipimishe nta mahera babasaba aguruke se twipimisha nka gatatu mu ndwi mwebwe abashinga amateka nka gatatu mu ndwi mwipimisha n'abamenyesha amakuru nabo bariko barafunga nabo nyene bipimisha aho mukunda kugenda henshi mwipimisha nka kane mu ndwi mwebwe muragenda cyane
naho rero biruko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Gervain Ndirakobuca arongoye n'umugwi w'igihugu wo kugwanyikiza cha corona amenyesha ko mu Burundi atawe bazohatira gufata urucanco ni mu gihe ibindi bihugu bihimiriza abanyagihugu kwicandagisha imwe mu nzira zirashe yo kugwanya COVID-19
muri komite COVID twavuze tuti umuntu wese ashaka kutuzanira vaccine icyo twe dukora nka leta y'u Burundi twarategekanije tuzoyashikiriza muri kamebu no muri NSP amafrigo twarayategekanije mutuzanire tubike umurundi azokumva abishaka ko akeneye vaccine azoshagenda yitura abikeneye bamuhere iyo vaccine ku bushake bwiwe mugabe bizomushikira ntazo baze leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana vaccine yo gukingira abantu yavuze ko leta nk'umubyeyi abifuza bose ko badufasha vaccine nibatuzanire iyo vaccine tuyibike
Muganga Yohani Minani yigeze kurongora ushikiranganje rw'amagara y'abantu mu Burundi ku ntwaro ya Melchior Ndadaye amenyesha ko leta iriho yitwara nabi mu bijanye no gutuza ico kiza agasaba umukuru w'igihugu gufata iya mbere mu kugwanya ko karanda utamukurikiye akabogozwa
ni ibintu byoroshe kugwanyikiza COVID-19 na cyane cyane gutangura gucanjisha abanyagihugu turasabye umukuru w'igihugu kuko niwe biraba ubwa mbere na mbere ahaguruke ntareke ngo arafise abashikiranganji ngo arafise ikipe tekinike bimwe yabikora abo wa mbere ahaguruka mu rwanda kiza bitabaye uko ejo ubusanzwe barapfa bazurira batuka umukuru w'igihugu batuka leta bazovuga ko ari perezida wenyine yabariye ari leta yiwe yabariye ko batagira ikibahurura
igihugu cy'u Burundi nico cyonyene mu karere ka Afrika y'ubuseruko kitaratangura gucandaga abanyagihugu Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana urakoze mu Burundi kandi havugwa itegeko rishasha rigenga impunzi iryo tegeko muri bishasha birigize harimo ko atamunzi izosubira kuba mu gisagara na kimwe muri ico gihugu gemezwa ejo kwa mbere umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati muri ico gihugu yavuze kandi ko atamurundi numwe ari hanze azosubira kwemererwa guhabwa urupapuro rw'inzira atishikiye ku butaka bw'u Burundi ibindi biri muri iryo tegeko tubibaza ero Julika neza ari mu biro vy'ijuru rya Amerika Nairobi muri Kenya.
Umushyamwanje rero ntwaro hagati yateguriye abashinga amateka kwitegeka kubigenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabira begukira bisanzwe ku butaka bw'u Burundi aho bita Patrice mu Gifaransa ari maze imyaka irenga 30 kandi ko ari ngombwa kwishasha abashinga amateka babwirizwa kubanza kugemeza kugira ngo rije mu ngiro. Iryo tegeko ririmo uburenganzira ibihano bishobora gufatirwa abanyamahanga n'impunzi zakirwa n'u Burundi uhereye ku mwidegenzo wo gutembera mu gihugu ukwangirwa kuba mu bisagara ukubakana n'abavuka gihugu kuronswa impapuro z'agateganyo zo kuba mu gihugu uguhabwa ubwene gihugu n'ibindi kuva mu kwa gatatu 1989 haba integuro ya mbere y'itegeko rigenga binjira n'abasohoka igihugu rya kuvendera ko buca avuga ko ryategerezwa guhinduka kubera habaye impinduka nyinshi muri ico kiringo harimo iyinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afurika y'ubuseruko yase gukoresha ubuhinga bwa none mu gukora impapuro z'inzira ukwiyongera k'ubugizi bwa nabi indengambibe harimo iterabwoba n'ibindi. Ubijanye na kino gisata byose bizorangurirwa mu buyobozi bukuru bwa soka n'abinjira papi mu gihe byahora bikorwa n'ubuyobozi butandukanye mwe bwe gukira intwaro yo hagati ubundi burabwa n'ubw'umutekano wo hagati mu gihugu mu gihe ubushyanganje bwagiye burateganywa ahandi naho bukagirwa bubiri muri kino kiringo bukaba bwarateranijwe mu mwaka uheze. Umushikiranganji Jacob cyabwiye abashinga amateka kandi ko n'utunenge twose twaba twibonekeza kugeza aho Burundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu bikora ubucuruzwa rw'abantu tuzafatorwa byoroshye itegeko rimaze kuja mu ngiro. Icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama ishinga amateka turuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko imwe mu yindi kambi y'impunzi z'abakongomani asanga abahungiye mu Burundi bakwiye gukurikiranirwa hagufi. Sabine Ntakarutimana
kira abacyeje ibyo gukurikirana impunzi zahawe indaro ngaha mu gihugu cyacu aho bakurikirana cyane ku bijyanye n'uruja n'uruza kuko kugira ngo umutekano w'igihugu tugume tuzi ko ucunzwe neza nuko nabo bokurikiranwa. Ibi nkabivuga ko hari igihe abene gihugu duserukira uhora wumva bariko barabaza ati mbega impunzi ziri mu Burundi kumengo zitegenda cyane kurusha abene gihugu.
Daniel Gerard ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka nawe yifuza ko atamunzi zosubira kuba mu bisagara.
Ubaye impunzi nta gaciro ugifise uwo ari wowe sarakuhonyanga niyo abandi batonze ku murongo we barakuvanamo uri umuntu udafise iyo uja niyumva uri impunzi nuva ko nta duwa nibazo bazaba babesha ngo ariyo ngo duwa y'impunzi nta duwa yibamo kemera kakukwega mu byondo igihe bashakiye bakakureka. Hariho abantu benshi bari mu makambi y'impunzi hano ariko usanga bafite uburenganzira bwinshi bwo gutembera n'impunzi bava mu makambi baje kurara inka zabo ari Bujumbura. Hariho n'abandi bakubwira yuko bafite uburenganzira bwo kuba mu mushi nta mpunzi iba mu mushi.
Ya kuvendera ko buca mushikiranganje rero ntwaro yo hagati yajyanye integuro nshasha mu nama nshinga amateka avuga ko imaze kwemezwa ibibazo byose bizotorerwa umuti.
Twaratanze amategeko akwiye yuko abajejwe intwaro bakorana cyane n'abarongoye amakambi barazi neza yuko ajya amakambi barongoye atari ikomine mu yindi turafite impunzi zitari nke ziba mu bisagara. Nibaza yuko ari ibintu byo kugaruka ko kugira umuntu azarabikosora bukeye buke usanga ari n'ikibazo mu gihe nk'umuntu yahuza kwiburire yaranira demokarasi ya Kongo agashashika ngaho i Bujumbura ari minota mikeya akaba yashitse Kongo akongera akagaruka usanga bitoroshye.
Umushinga amateka Apolinaire Ndayikengera warahari umushinga n'ikibazo cy'abarundi baba mu mahanga ariko bagasabwa kurinda kuja mu gihugu igihe bifuza guhinduza impapuro z'inzira.
Abarundi bari mu diaspora iyo amapasiporo yabo yaheze igihe bagomba kuyarondera birabagora cyane bigasaba mbere ko babanza gushika ino zo bari ziye zituma bitaborohera kandi tuzi yuko hamwe hamwe na bantu bitwa ikadishi babikora.
Aho mushikiranganje ngira ko buca yemeza ko kiretse abanyeshuri ata wundi muntu n'umwe yemerewe guhabwa urupapuro rw'inzira atari ku butaka bw'u Burundi.
Kujya umuntu mukuru nka karanga muntu abanza gushika kuri komine bitwumva ukuntu umuntu yoba ari hanze agacandika igihe cyari hanze ngo ni muntu uyigire pasiporo kwari urupapuro rufise akamaro kandi akamaro kadasanzwe. Pasiporo yiwe yaheze naze ashika i Burundi asari yindi abone diforme binafasha no kwiyumvamo cyagihugu ciwe hariho abo duhereza exception n'abanyeshuri abafite bourse ya leta abadafite bourse ya leta
y'integuro leta tunyikiye mayemeje ijana ku ijana
Yanagura itegeko rigenga n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga impunzi n'abatagira kabira begukira bisanze ku butaka bw'u Burundi yemejwe ijana ku ijana n'abashinga amateka eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igisata ca sentare nkuru y'u Rwanda kiburanisha ivyaha vyambukirana imipaka na mpuzamakungu canse ubusabe bw'umwunganizi wa Bwana Wenceslas Twagirayezu umunyamategeko yunganira uyu yari yasavye ikindi gihe cyo gukora iperereza ryibanze ku byaha bya genocide yagirizwa uyu mugabo muribuka ko yarungitswe n'igihugu cha Denmark kuburanira mu Rwanda ikigali mu Rwanda tuhasanga mugenzi wacu Eric Bagirubusa yadukurikiraniye ino nkuru
Bwana Wenceslas Twagirayezu niwe wabanje kwa kijambo iburanisha rigitangira ni mu gihe umunyamategeko umwunganira Maître Brice Bikotwa ariwe waruhawe ijambo kugira ngo asobanure ibikubiye mu iperereza ry'ibanze yakoze ku byaha birego yunganira Twagirayezu yasobanuriye iki ko igihe gishize gisari cyabamupfiriye ubusa mu mitegurire y'urubanza rwe yibukije ko yakunze guhura n'imbogamizi akazigaragariza urukiko ariko na n'ubu zitigeze zirangira Twagirayezu avuga ko kuva yavanwa mu gihugu cya Denmark yari afite mudasobwa yari bumufashe gutegura urubanza ariko ko akigezwa muri gereza ya Mpanga mu majyepfo y'u Rwanda ubuyobozi bwa gereza bwahise buyimwambura kuva mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize 2020 avuga ko indi mudasobwa gereza yamuhaye yakunze guhura n'ibibazo iza gupfa burundu adateguye urubanza rwe ikindi uyu muburanyi yabwiye urukiko mu bimugoye ni ikibazo cy'itumanaho hagati ye n'umuryango we avuga ko gereza itamuha amafaranga ahagije yo kuvugana nabo mu muryango baba hanze y'u Rwanda ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kuba Twagirayezu adafite mudasobwa yamufasha mu gutegura urubanza butari bubizi buvuga ko yagombye kuba yarabivuze mbere hagashakishwa igisubizo kuri iki kibazo ku kijyanye n'itumanaho umushinjacyaha avuga ko akizi kandi ko yavuganye n'ubuyobozi bwa gereza bumufunze buramufasha akongera uko bishoboka ko amafaranga igihumbi bamuha yo guhamagara ashobora kuba ari makeya umushinjacyaha yizeza ko agiye kongera kuvugana na gereza bakareba uburyo amafaranga yakongeza ikibazo cy'itumanaho kigakemuka nk'uko biri mu masezerano Maître Bikotwa wunganira Twagirayezu yabwiye urukiko ko ku wa mbere w'iki cyumweru aribwo yasubijwe mudasobwa y'uwo yunganira yavanye muri Denmark yasabye urukiko ko bakwemererwa kuyikoresha mu gihe hataraboneka indi mudasobwa urukiko rwavuze ko ikibazo cya mudasobwa ari ikibazo gito cyane ubu umucamanza yasabye ubushinjacyaha kugikurikirana mu maguru mashya mudasobwa ikaboneka ndetse n'ikibazo cy'itumanaho kigakemuka yavuze ko urubanza rudasobora kuburanishwa uregwa adafite uburyo bw'umutekano wo kwitegura Maître Bikotwa twari yifuje kugenerwa indi minsi n'ubushobozi bwo gukora iperereza ry'ibanze aravuga ko akimara kubona inyandiko y'ubushinjacyaha itanga ikirego byabaye ngombwa ko nabo basaba gukora iperereza ry'ibanze rigamije gushakisha abatangabuhamya bashinjura Twagirayezu avuga ko batanze urutonde rw'abantu 112 bamwe bari mu Rwanda abandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abari ku mugabane w'Uburayi uyu munyamategeko avuga ko iminsi 8 urukiko rwamugeneye idahagije mu kuba yarangije gukora iperereza mu Rwanda no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asobanura ko mu masite bagombaga gukoreraho iperereza batabashije kuyageraho yose mu Rwanda bitewe n'umwanya muto urukiko rwabageneye yavuze ko muri make ibyo bari bagambiri batabigeze uko bikwiye mu gihe uduce twagombaga gukorwaho iperereza twatanzwe n'ubushinjacyaha yavuze ko hari n'umubare w'abatangabuhamya bamaze kuboneka ariko yirinda kubavuga gusa ko batangabuhamya bari mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babuze uko babageraho bitewe n'uko inzego z'abinjira n'abasohoka zitaborohereje Maître Bikotwa twavuga ko abatangabuhamya babonetse baherereye mu gice cy'iburengerazuba kandi ko bifuje ko urubanza rwazabera mu karere ka Rubavu kuko ariho byaborohera aha basaba ko amafaranga y'ingendo bakishyurwa ndetse n'iy'amafaranga y'ikiguzi cyo kwipimisha icyorezo COVID-19 urukiko rwahasi ibibazo Maître Bikotwa rugamije kumenya uko yakoresheje iminsi ine mu iperereza ry'ibanze mu Rwanda rwamusabye gukora raporo ifatika igaragaza uburyo yakoresheje iyo minsi n'amafaranga yayigenzeho Maître Bikotwa avuga ko igihe kinini yagitaye ku mupaka yabuze uko yinjira muri Congo aho bikemukiye bitinze asanga bagombaga kumuvugisha bararambiwe baragenda ubushinjacyaha bukibaza niba abatangabuhamya Bikotwa yabonye badashobora kumufasha mu gutegura urubanza byateye urukiko kujya kwiherera aho rugarukiye rwanzura ko ubusabe bwa Maître Bikotwa n'uwo yunganira hari icyo bagezeho mu iperereza ry'ibanze urukiko ruvuga ko ibyo bagezeho bashobora kubiheraho bagategura urubanza basubiza ikirego cy'ubushinjacyaha umucamanza yavuze kandi ko kubatangabuhamya baherereye ku mugabane w'Uburayi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora kuzabashaka yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga ku kijyanye n'aho abatangabuhamya bakumvirwa nacyo urukiko ruvuga ko ruzakireba igihe cyacyo kigeze Wenceslas Twagirayezu w'imyaka 53 y'amavuko yari mu bategekaga ishyaka CDR ku Gisenyi ari naho akomoka. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko Bwana Twagirayezu akurikiranyweho ibyaha bya genocide, kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu n'ubwicanyi buvuga ko bwakuruye mu kigo cy'amashuri ya Saint Fideli na Paruwasi Gatulika ya Busasamana. Uyu ni umunyarwanda woherezwa n'igihugu cya Denmark kuburanira mu Rwanda nyuma ya Bwana Emmanuel Mbarushimana iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Echo y'Ubusajwi bwa Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tugume I Kigali mu Rwanda, biro bikorera mu ikigo cy'itangazamakuru citwa Igihe gifise ikinyamakuru igihe.com cyandikirwa kuri internet byaradusemo umuriro. Ivyo biro biherereye hagati na hagati y'umurwa mukuru w'u Rwanda I Kigali ahazwi nko kwa Damange. Mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe yavuganye n'umwanditsi mukuru w'iki kinyamakuru cha igihe.com Philbert Girinema.
Barakoze cyane nibyo ibiro gihe limited ari nayo ifite inyamakuru ya igihe.com ikoreramo byafashwe n'inkongi y'umuriro ku cyumwe mu masaha y'ijoro agana saa 3 z'ijoro usanga ibyo biro biherereye mu mujyi rwagati mu etage izwi nko kwa Ndamage munsi ya Tendemir. Rero naho ngaho twakoreraga kuva imyaka myinshi ishize, igice cyafashwe n'inkongi ntabwo iyo nyubako yo kwa Ndamage navugaga na gari yose yafashwe n'inkongi. Ni etage ya nyuma ya kane iyo twakoreragamo niyo yafashwe n'inkongi ku cyumwe mu masaha y'ijoro. Kugeza ubu ntabwo turamenye icyayiteye, polisi yashyiriye gukora iperereza dukira ko mu minsi ya vuba tuzaba twamenye impamvu yayo.
Hari umuntu wari mu biro mu nyubako igihe yafatwaga n'umuriro ku buryo wenda yaba yarakomeretse cyangwa se hari ikintu yahungabanyeho?
Nta muntu n'umwe wigeze ugira ikibazo urumva mu masaha y'ijoro muri ibihe bya covid kandi n'ubundi abantu benshi bakoreraga mu rugo n'abantu bake bajyaga kuri ofisi icyo gihe bari batashye. Nta muntu n'umwe wigeze ugira ikibazo.
Ni ibiki byangiritse, ni ibiki byabashe kurokokamo?
Mu kinyamakuru twari dufite ibikoresho byinshi yaba mudasobwa yaba kamera yaba amadokima, ibintu hafi ya byose niko navuga muri rusange. Ibintu byose byari muri hafi ya byose byari muri ofisi byarangiritse kugeza ubu ntabwo turamenya wenda agaciro kabyo kuko bakiri bikwiye kubarura.
Mwari mufite ubwishingizi bw'ibikoresho byanyu?
Ngira ngo wenda ibyo ngibyo bijyanye n'ubwishingizi byo byabazwa ubuyobozi bukuru bwa kampani kuko nibo baba bafite amakuru arenzeho ku byo nakubwira. Numva ibyo ngibyo wenda aribyo aribo babasha kubisubiza neza kurushaho kukundusha.
Ubu mugiye kuba muri gukora gute mu gihe mutari yongera kwisuganya?
Turi mu rugo ariko turi gukora n'ubundi urumva kubera ibihe bya covid abakozi bakoraga mu rugo guverinoma y'u Rwanda yashyizeho ko abantu bajya mu maofisi baba bakeye. Abenshi rero bakoreraga mu rugo n'ubundi kuva covid yatangira ntabwo byari ibintu bitunguranye ko umuntu yakorera mu rugo. Twari tumutu benshi turabimenyereye, akazi karacyakomeje nk'ibisanzwe. Nta kintu kigeze gihungabana bindiwaho ku buryo cyatuma nk'umusomyi cyangwa se nk'umuntu ukurikira igihe ashobora kugira impungenge atazabona amakuru kandi koreraga kuri iki.
Nta bindi bikorwa by'ubucuruzi byakorerwaga muri iyo nyubako byagizweho ingaruka n'umuriro cyangwa se n'andi mazu byari bituranye?
Hari n'abandi bantu nka babiri cyangwa batatu bari bafite imiryango ibiri cyangwa itatu ntabwo nibuka neza bahakoreraga. Birumvikana ko nabo ibikorwa byabo byangiritse. Naho munsi izindi foto zo hasi itaje ya mbere ya kabiri ya gatatu nta kibazo cyabaye kuko nko muri itaje ya gatatu twari tuhafite studio ya video ntabwo yigeze yangirika. Muri itaje ya kabiri twari tuhafite studio ya audio nayo nta kibazo kigeze kibaho, iracyari imeze neza ntabwo yigeze yangirika. Urumva ko usibye etaje ya nyuma izindi zose nta kibazo zagize.
Ugerageje nko gushushanyiriza umuntu utari I Kigali ngo arebe ukuntu uwo muriro wafashe iyo nyubako, wabishushanya gute kugira ngo umuntu yumve uburyo hangiritse?
Biragoye kubwira umuntu ukuntu hangiritse, ariko wenda mu magambo makeya ni nk'uko wabona inyubako yari irimo ibintu unzu wajyamo ugasanga ibintu byose byahiye byabaye umuyonga, purafo yahiye, itapi yahiye, ameza yahiye, mudasobwa yahiye, televiziyo yahiye, byose byawe wageramo ugasanga ushobora kurekonesamo utuntu duke na duke ariko ntabwo byose byahiye. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe wagenda ngo uvuge ngo iki cyari gifasha ahangaha n'ahantu hahindutse kompleti harahiye.
Philbert Girinema, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Ijwi rya Amerika twagerageje kuvugana n'abahagarariye umuryango wa Ndamange aribo banyene ino nzu, ariko ntacyo bashimye kuvuga kuri uwo muriro wadutse mu nzu yabo. Akwenu garo duche duso zira makuru tukwa tuwa fiti ya mwika nukanya dushimire abagi zuhara bose ngo ateguru guyongira bashikire kuri mikro marikumena jewe Diana ni nahazwe hama juri gani rovzalibi hagarikiwe na Frederike Mundikijwe yashizwe hamwe na Dio Doni Chubahiro tukwe mhikuizina gewa genziwa chubose tuwikewa nuyetu ifuliza kuandanya muru ya nigwa muvyo mulimo na hutaha.